We're gonna stay with peace and joy.
Wow. Wow.
Joy. Stay with peace and joy.
Wow. Wow.
Joy.
El Green Down on the beat.
Bavuzeko bidashoboka. Bavuga ko nje atacyo zo kumarira. Ndabibona kenshi yo tujana. Muga twenga munyere ku rukundo. Simenye kabisi yo tubana. Turutisha urukundo buryarya. Ehera bameze neza. Uko biri kose ndashima. Ugira urwango nacyo ruvamo. We're gonna stay with peace and joy.
Yeah, le, le, le.
Joy.
Yeah, le, le, le.
Nigitangaza. Oh, nigitara ya karikazima. Erega na hawja na hawi wanga. Na menye kibere yumutima. Na nukiri muzima. Na uneze kuhimbaru mutima. Ehera wa mezneza. Uko biri kose ndashima. Tuzora na mahoro nunezero. We're gonna stay with peace and joy.
Just live your life. Wow, what's in my mouth?
Audio and music.
It's your boy, Tiger Man.